Nguyu mugani Yesu yaciye igihe kimwe ubukwe bwarimo gushika. Ingumi icumi zarorereye umukwe, bwije umukwe atarashika. Za ngumi zidomeka amatara yazo, umukwe agitebye zigabanya imbeya z'amatara yazo, zirasinzira. Muri zo batanu bari abanyabwenge, bandi batanu bari bijuju. Abanyabwenge bajanye amavuta mu macupa yabo, ariko ibijuju nta mavuta byatekeye. Mu gicuku humvikana amajwi menshi cyane aravuga ati,
"Nguyu mukwe, nimumusanganire."
Za nkumi zose zirikangura, zirabyuka, zikaza imbeya. Ariko ibijuju byasanze amavuta yakamye mu matara yabyo. Ibyo bijuju bica bigenda kubadandaza kurondera amavuta. Bikiriyo umukwe arashika, urugi rurugururwa, abiteguye barinjira. Abinjiye mu bukwe bagize umunezero mwinshi cyane, urugi ruca rurugarwa. Bya bijuju bigarutse bisanga byakererewe, birakomanga biti, "Twugururire, twugururire, mufasoni, mufasoni, twugururire,
twugururire, twugururire, yewe mufasoni, twugururire, twugururire, mufasoni, twugururire, twugururire."
Arabyishura ati, "Nukuri simbazi, nimwumve bagenzi banje, Yesu azogaruka ku isi, mbega muriteguye kumwakira." Imana iravuga iti, "Nimube maso kuko Yesu azoza igihe mutazi." Yesu yaratubwiye ngo umpamagara ngo, "Mwami, mwami, sibabyinjira mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru agomba." Mbega muriteguriye ukugaruka kwa Yesu, hariho inzira imwe yodushikana mu ijuru. Iyo nzira ni Yesu, niwe dukwiye kwiteguriramo, niwe gusa ashobora guharira ibyaha byacu. Hazoba benshi batiteguye, bamwe bazovuga bati,
"Nacyakibi nakoze."
Abandi bazovuga bati,
"Jewe nari umushinga ntahe."
Abandi bazovuga bati, "Niyumvira ko nzogirwa ikigongwe." Abandi bazovuga bati,
"Ndi umunyedini."
Abandi bazovuga bati,
"Narabatijwe."
Abandi bazovuga bati,
"Ababyeyi banje ntibari abakristo."
Yesu azobicura ati, "Sindabazi." Hazoba amarira n'amaborogo menshi. Ntiwizere Yesu ngo uharwe ibyaha byawe. Mwe muyera n'umucyo utazozima mu mutima w'uwizera. Niba umutima wawe uzokuzura ibyiza biva ku Mana, niba uzoba witeguriye ukugaruka kwa Yesu.